mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu Radio ijwi rya Amerika. Mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Bado hatujapanga tarehe, kuna mambo tunasubiri. Plani ilikuwa hiyo hivyo, lakini sasa bado hatujajua ni tarehe ngapi. Kama ungekubali kukaa pamoja, ndio tunapanga kwamba mwezi wa 6 tu tumemaliza.
Uwo ni Makocha Tembele, umunyamabanga wihariye akaba n'umujyanama w'umuhuza mu biganiro by'Abarundi Benjamin Mkapa. Avuga ko bifuza gutangiza ibiganiro bihuriwemo na bose muri uku kwezi kwa karindwi, ariko yirinda gutangaza itariki nyayo ibyo biganiro bizaberaho. Iyi nkuru rero ku biganiro bihuza Abarundi turayigarukaho ku buryo burambuye mu kanya muri biganiro byibanda ku Burundi. Mugume ku maradiyo yanyu. Ibiro by'umuhuza mu biganiro by'Abarundi byatangaje ko byifuza gutunganya ibiganiro nyirizina muri uku kwezi kwa karindwi. Ibyo biro bivuga ko kutubahiriza igihe bari bateganyije bwa mbere cyo kurangiza ibyo biganiro bitavuye ku muhuza, ahubwo ko byavuye ku mpande zirebwa n'ibyo bibazo. Umunyamakuru ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru urarusha adufitiye iyi nkuru.
Ibiro vy'umuhuza mu matati y'Abarundi William Benjamin Mukapa vyatangaje ko imyiteguro igeze kure kugira muri uku kwezi kw'indwi hatunganywe ibiganiro bihuza impande zose zegwa n'amatati. Ico bikoze Makocha Tembele, umunyamabanga akaba n'umwunganizi yihariye w'umuhuza, yamenyesheje ko atatariki ntabanduka iratogwa. Avuga ati naho imyiteguro igeze kure yo gutunganya igice co guhuza impande zose, ntatariki turafata, ariko uku kwezi kw'indwi ntiguhera. Gusa hari ibintu ntabanduka tukirindiriye gushika ubu. Mu nteguro nuko vyoba vuba, tuzoca dutangura kubwira abo vyega bose kugira ngo bitegure. Si ukurangiza ibiganiro kuko yaba leta n'abatavuga rumwe nayo ntibarahurira hamwe bose ngo baganire, ahubwo novuga ko ari nko gutangura neza rero ibiganiro nyezina. Bamwe mu batavuga rumwe na leta bari Bujumbura hamwe n'abahunze twavuganye batubwiye ko nabo nyene atasango barahabwa. Gusa bavuga ko bari babwiwe ko ibiganiro bishobora kuba mu ndwi zibiri za nyuma z'uku kwezi kw'indwi. Leta y'u Burundi nayo yifuza ko umuhuza yurangiza ibiganiro maze agatanga icegeranyo c'ivyavuyemwo. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yavuze ko vyofasha mu bindi biganiro byatunganirijwe imbere mu gihugu. Ibiro vy'umuhuza mu matati y'Abarundi byari vyihaye itarike ntarengwa yo gushika ku masezerano yumvikanywe ko na bose bitarenze ukwezi kwa gatandatu guheze. Kubona iyo sango itubahirijwe, Makocha Tembele avuga ko bitatumwe n'umuhuza. Iyo yari integuro twihaye nk'urupapuro rw'inzira rwo gukorera ko yabegwa n'amatati bose batwemerera kwicarana bakaganira, ariko murumva namwe ko ingorane zitabaye iwacu. Iyabo begwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo tubafashe gutora umuti, urumva ko atakundi. Nico gituma mbona ukwezi kwa gatandatu kwarangiye ata amasezerano abonetse. Nukuri iyo habamwo ugushaka kwa bose twari guheza mu kwa gatandatu, ariko naho biri uko umuhuza arabandanya akazi hawe na karere. Imbere yuko ico kiringo umuhuza yari ihaye kirangira, Mukapa yarakiriye ubuserukire igihugu c'u Burundi muri Tanzania kundwi heze. Ambassadeur Gervais abayeho na vyinshi yashimye kubwira ijwi rya Amerika kuko ngo bari umubonano wo mwibanga. Gusa yemeye ko baganiriye ivyerekeye politike y'u Burundi muri rusangi. Kondwi heze nyene umuhuza yarakiriye intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ku bibazo by'u Burundi, Michel Kafando, yahoze atwara igihugu cya Burkina Faso. Imbere y'uko aja kuraba umuhuza yari yabanje kugendera Burundi, aho yabonanye n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Umwunganizi yihariye w'umuhuza avuga ko umubonano hagati ya Mukapa na Michel Kafando wacimikiye ku matati ya politike ari mu Burundi n'umuti yotoregwa. Bihuriranye n'uko amashirahamwe Ane Jigenga yomu Burundi yandiki ugwandiko umuhuza amusabako ivyo biganiro vyohera hezwa vuba. Ayo mashirahamwe afisa makenga ko uko ibiganiro biteba ari ku bukene bubandanya bwiyongera kubera tabikogwa by'iterambere birangurwa. Gabriel Rufyiri atwara Oricome rimwe muri ayo mashirahamwe yataye umukono kuri urwo rwandiko asaba ko bikunze mu kwezi kumwe gusa ivyo biganiro byo bavyasozerewe. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Pierre Claver Niyonkuru. Tukivuga ku biganiro bihuza Abarundi, Vice President w'umugambwe Sahwanya Frodebure wonse ngenda kumana mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika yumvikanishije ko leta y'u Burundi ariyo ikomeje kubangamira ibiganiro.
Sigura yuko habaye ushaka guke y'abari ku butegetsi ibijumbura kuko ntibigeze bitsaba ibyo biganiro bani bashikiriza amanani za nkayo wumva ugaserukiye ubushyirangane bw'inkoro hagati hagati ariko arashikiriza ibi biganiro kugira ngo bigendire gushikaho bigeze ubu. Ukutamenya kwa leta kumbure na fete tutavuga rumwe na leta nta wota wikoma ku bandi gusa ukutamenya icyo Abarundi benshi bifuza muri iki gihe. Abarundi benshi bifuza amahoro n'umutekano kuri bose. Abarundi benshi bifuza agati kakazi na muntu muri byose na hose. Abarundi benshi bituze ubutungane kuri bose. Abarundi bituza yuko igihugu cyotera imbere tugakora tukimbura maze tugasarikanya igihugu gitunze amahoro n'umutekano. Abarundi bituza ko Burundi bwoba nk'uko rwa gasore yabivuga nk'uko ndadya yabivuga bukaba Uburundi bw'iteka nize Uburundi bakagwi kabande. Rero ibi biganiro kugira bibe bimeze uku biva ku kwikunda birenze urugero. Abantu bari ku butegetsi barikunda birenze urugero, abanyapolitike bamwe bamwe turikunda birenze urugero, turakunda inyungu zacu gusa. Iyo abantu bari mu kibanza cy'ubushikiranganji cy'ubushingamateka cy'ubukenguzamateka cyangwa ikindi kibanza cyose kimeze gikomeye akabona umuntu arariye akarunga amahera akayabona akiraza ko ibitoro biri kuri sitasiyo ngiritiro ya nizo bari giye cyangwa ibyo bari byo bari mu banki nguri by'ibyo bari giye agashobora gutembera mu muduga akaronka ibitoro. Ntiyibuka ko Abarundi sinzi na Kenya, ntiyibuka ko Abarundi sinzi bashonje, ntiyibuka ko Abarundi isinzi baguye mu mahanga baguye mu buhungiro abandi banyege iri yose ntibabimenya. Tuyamenye ubushomeri buri mu gihugu ntibabona kugwaruka ariko babyo bagirika. Icyo ni cyo cyiciro cy'igihugu abamara kandi ubwishime ngo atari jyewe ntawe ugiye ubishobora cyenda komeye yavuze igisirikare yavuze igipolisi yatwitse abacamanza ubwite ngo uraduze umutwe njye guhonyora hama rero ikindi cya nyuma abantu turakunda kuba imbohe za kahise. Iyo ndiko ndumviriza ibivuga ubu karaba ibikorwa ndabona ko abantu benshi basinzikajwe na kahise. Ibyo rero nibyo byatumye abantu batitaba ibiganiro.
Uwo ni Vice Perezida w'umugambwe Sahwanya Frodebure wonse ngenda kumana. Turacyari kuri iyi nkuru ku ruhande rwa leta y'u Burundi ho basanga umuhuza akwiye gusoza ibyo biganiro hanyuma bigakomereza mu gihugu. Ibyo byavuzwe na Bwana Terence Ntahiraja ni umujyanama muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi.
Abarundi benshi bavuga barenga 90% baramaze kuvuga abaserukira baramaze gushikiriza ibyumviro byabo biri muri raporo wa mugisende uheje gushikiriza ubwo twese tuvuga ko ntambiriho ahubwo dusaba yuko umuhuza w'Abarundi nawe agiriye arusha iyo heza agasozera akazana ibyumviro byo bikunganira ya raporo umugwa washikiriza ayo bantu n'ingi n'Abarundi basoke Abarundi bose kandi benshi hanyuma kugira ngo maze ibyo biganiro bisozeke mu rwego rwo kutubivuga nuko bimeze abantu bagutse nabo nabandi bagumbe ero ibiganiro ibyo inyuranye abenshi bavuga ko yajya bindi bitaje magaburanyama bita negotiation nuko barushije bwo nyene majambo bavuze bazi ko bavuze ko bagomba kujya mu biro tuzifata kibanza azikiza kujaho mwari gusaba bagendeye umuhuza mu Fever n'ejo bundi bavuga yuko mbere na wa mu gutoza kuri kurikorera ngo uhagara ngo bita Fever n'ibindi byinshi mwarakurikiranye ingene mu byo bashikiriza bavuga ngo babanza guhagarika leti hari hagiye tayifata kibanza kugira ngo yamagaburanyama bayashike ku meza bayasangiye ibyo rero siko byari bimeze bayikiranije byabaye erushakiriye gihe n'ibiganiro byabo biri kubiraba ubu ku bwacu rero tuvuga tuti intambwe irakomeye yabaye ahubwo nibikubita gashi kugira ngo bahambye abandi maze kugira ngo ibiganiro bishyize kinini naho atagomba kubivuga babizi ko hari abantu bagoze guhika ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi abo nabo hari imitahi barondera batarenga 34 ikibazo cahabaye nuko hari abantu bamwe bamwe bari bashyigikiye gihe baburabuza mu kubera buza amatora y'2015 ubu rero bakavuga bati abo bataje ntibikunda natwe utungane butereza gukora kuko icatu n'ubundi bagira ingorane hama ko dutandi bindi nuko abantu bakoze ibi batigeze bahangwa ubu rero kwiye guhindura icyo bita kaseromita muri Faransa no kuvuga yuko impuzi y'ikibi igahanwa.
Uwo ni Terence Ntahiraja, ni umujyanama muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radijwi rya Amerika, tujye mu ntara ya Muramvya. Iteka ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi riteganya gusubiramo amategeko agenga amashuri hacumbikira abanyeshuri, riteye impungenge abanyeshuri n'ababyeyi babo. Abanyeshuri bo mu ntara ya Muramvya baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko igihe gucumbikira abanyeshuri byahagarara cyangwa se bigashyirwa mu biganza by'abikora ku giti cyabo bitaborohera. Mugenzi wacu Diane Ndonse afite inkuru irambuye.
Itunganywa rishasha ry'uburaro bwo mu mashuri yisumbuye riri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero ijana agakwego ijana 27 ryo kuwa 23 mu mwaka uheze. Rivuga ahanini ku bijyanye n'abanyeshuri bazoronka uburenganzira bwo kuja mu buraro hamwe n'ahazova amafaranga azokoreshwa. Aha kandi leta irugururira umuryango abikorera ivyabo gushiraho uburaro ku mashuri. Mu bushikiranganje bw'indero bavuga ko iryo tunganywa rishasha ry'uburaro rifise intumbero yo guteza imbere ubumenyi mu banyeshure. Ivyo bigaca mu guteza imbere uburyo umunyeshure wo mu ndaro asanzwe abayeho. Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero avuga ko amashure afise uburaro yagiye arakira abanyeshure barengeye ubushobozi bwayo kuva hashizweho amashure y'amakomine mu 1999 arivyo bigomba gukosorwa.
Nico gituma rero ahatari hake wasanga babicishije mu nzira zitandukanye wasanga barundanye, ariko musanzwe ico tuba tubaronderera ko biga bamerewe neza ugasanga turagihushije mbere abo bana bagashura no kugwara n'ibindi. Rero igihambaye nuko cyane cyane abana baronka aho biga. Ico kintu carakozwe kandi ku rugero rushimishije turaje amashuri ari mu gihugu, abana benshi bararonka aho biga. Hanyuma rero uburaro mu gihe bwakira abana bake byari ngombwa rero ko tushinga ibyo dufatira ko byo tuma abo bana baje muri ubwo buraro kandi bakaba ari abana bazoteza imbere igihugu. Ubu niko bimeze rero, si kuba ko leta iyo nkoye.
Ariko rero nubwo leta ibona ko benshi bazokwiga muri aya mashure y'amakomine bakiga bataha, abanyeshure bavuga ko batazokoroherwa kuko uburaro bubungura byinshi mu bumenyi. Aba nabo kuri rise Muramvya bayaze n'Ijwi rya Amerika.
Usanga kenshi barungika y'abanyeshure baciye ubwenge. Mwicyo rero duhuye n'abanyeshure bafite ubwenge mugahurira muri interina, usanga rero hari akamaro kaniniya kuko barakwigisha byinshi mugahurira hamwe nk'abandi. Usanga biga segisiyo nk'izi biharuro, usanga hari akamaro rwose kuko ibiharuro mutabyigiye hamwe nk'abajya biga bataha, usanga akamaro atari kaniniya. Muga mwiga mu ngaha muri interina usanga biryoshye rwose kuko umunyeshuri umwikorera ko akanya kose ushakiye.
Umuntu wese mu mico n'akaranga aba yaje avanye mu ntari wabo uhura tugenda turavyigishanya gahura mu bintu bijanye n'ingabire zitandukanye nko kuririmba, kuvuza ingoma, gukina, tugahura turavyigishanije. Ivyo vyose nakunguko uca usanga umuntu yaje va hariya na hariya yigiye kuri mugenzi we.
Muri rusangi abanyeshure bo mu ntara zitandukanye biga bataha bahura n'ingorane nyinshi, hamwe nizo kubura umuyaga nkuba kugira ngo basubiremwo ivyo bize mu gutegura utubazo. Ahandi naho umwanya munini bakawukoramwo udukogwa batumwa n'abavyeyi nkuko uyu munyeshure yaje kwiga kuri lise Muramvya avuye mu ntara ya Kayanza Clovis Abonimana abivuga.
Nkaje nifatiye ko twaransanga tagira amatara ikintu cy'ambere no vuga cy'akamaro cyangiriye kubaniga muri internet nk'ubu nk'amashure yegohera mu superior sanga bafise akazi kenshi hari ubwo bashobora kwiga tukaza gufata nk'amanote mu mwanya wa etide cyangwa mu wundi mwanya gutyo kuye hari amatara no kuvuga we ni ukimenye ngo uyitunganye umwanya ariko mwagiye yandi mashure yo mu lycée communale ushobora kuva ku ishure ushitse muhira ugasanga baguteguriye indi biko gukora uza gusanga kanya ko kwiga kakubanye gato cyane ugasanga nta nakurose.
Tumenyeshe ko imyaka itatu iheze itunganywa rishasha ry'uburaro bwo mu mashure yisumbuye ritanguye kuja mu ngiro. Kugeza ubu hamaze gukugwaho aya imyaka itatu y'igice cya mbere cy'ishure shingiro uko imyaka yagiye irakurikirana. Hagati mu gihugu mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, urakoze kuri iyi nkuru. Igihe umuhuza mu bibazo by'abarundi yari yihaye cyo kubaha ibiganiro by'abarundi byageze ku masezerano ntiyashoboye kukigeraho. Benjamin Mkapa yari yatangaje ko ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka kwari kurangira hamaze kuboneka amasezerano yumvikanyweho na leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo, ariko siko byagenze. Byatewe n'iki? Hari icyizere mu mugambi wo kubonera umuti ibibazo byugarije igihugu cy'u Burundi? Ubu rero noneho hagiye gukorwa iki? Ibyo ni bimwe mu byo mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriyeho mu kiganiro muri Isanga na Bwana Leonce Ngendakumana, Vice Perezida w'umugambwe Sahwanya Frodebu, na Bwana Terence Ntahiraja, umujyanama muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Bwana Ntahiraja aratangira avuga ikimaze kugerwaho, ikiyavuye mu biganiro bibera mu gihugu cy'u Burundi.
Ubwa mbere murakwibutse yuko uwo mugwi wagendeye igihugu cyose, hanyuma ugahijamba abarundi bose atanumwe avuyemo basarukira abandi. Aha no guhakarara, ndabona imbere yanje nk'abantu bitavye ku rwego rw'intara gusa, uko nabikurikiranye n'amaganikirizo nayaje, kuko jewe nakurikiranye ibiganiro mu ntara zose z'u Burundi n'ibyo biragenda, hahitaje abantu barenga 180 ku rwego rw'intara. Muri raporo bafatiye kuri bita eshantiyonaje, bafatira ku biharuro muri ya raporo yabo n'ibyo mu makomine, ariko nabakwibutsa ko hariho abasarukiye abandi banga ari 180 n'abashika 400. Uti none iyo raporo ibyo bizabashyika ni biki? Abarundi bashyize ku bintu bikomeye, abeshaka kunda kwivugira ngo yari nkina mico ngo bahamagara ngo abantu ngo umugambwe oya habanamba. Ubyiza ngo akarero ubwa mbere ibyiyumviro bashikirije biri mu mice itanu. Umuce wa mbere hariho ibyiyumviro biraba ingo zimwe zimwe giri ibintu bashingiro. Aha hariho abarundi benshi icyo gihe mu makomite atandukanye bashyize basaba yuko nk'ibintu ndakubwira abenshi bavuga ngo ibiringo si ibiringo gusa, n'ibintu by'ishyaka y'amategeko ibiringo zitari nk'izi bintu bibashinga bavuga yuko zohinyanyurwa, baravuga n'ibintu by'ibiringo abenshi. Hariho n'abandi bake bavuga bati ibiringo byogumaho asinorera kujya mu ido n'ido, ariko nabyo nyine mubishatse bashobora kubibabwira. Hariho n'ibyiyumviro basaba yuko ibishinga byohinyanyurwa mu ngingo zimwe zimwe zitajyanye n'ibihe tutakirimwo. Icya kabiri, hariho ibyiyumviro biraba amabwirizwa mwamwe ari mu gihugu na cyane cyane ibyizwa bigenga imigambwe, ibyizwa bigenga amatora, ibyizwa bigenga amashyirahamwe yigenga bita sosiyete sivile, ibyizwa bigenga amashengero, ibyizwa bigenga ubwenegihugu, hanyuma ibyizwa bigenga kandi ibitabo mpanabyaha mu Burundi, hanyuma ndetse ibyizwa bigenga ibimenyeshamakuru hamwe n'ibyizwa bigenga inzego z'umutekano kugira ngo ibintu binyangirwe. Umugabo wakatiwe ibyiyumviro byabo ni ibyiyumviro biraba ubutunzi n'iterambere mu gihugu, barashyize ibintu bitari bike ingene hoba yindi migambi mishasha itomoye yotuma abandi batera imbere kurusha rimwe rose, ariko aravuga kurwanya ubukene n'ibindi bikajyamwo. Uwo ni umugwi wa gatatu w'ibyiyumviro. Umugwi wa kane ni ibyiyumviro byerekeye kwigisha demokarasi no gukunda igihugu, kuko byabonetse yuko abarundi benshi bisa kuri igihugu cyacu, na cyane cyane n'abarundi bo twabonye bagenda mu mahanga bagenda baracoza igihugu cyabo, bagenda bagisabira ibihano n'ibindi byinshi, ariko ibindi bihugu zorabe naho ibibazo bya politiki mu gihugu ntamu bagenda kwimbira ikinogo igihugu cyamwibarutse ntaho byakabaye. Urumva rero bakeneye inyigisho kugwaruka n'abandi bose bakunze kugira ngo duhinduke maze duhindure ingendo. Ushinga gatanu n'ibyiyumviro bijyanye n'agateka kazina muntu bose yabivuze, abantu bavuga bati amateka yanyanyugwe kandi yubahirizwe ibintu byose bigende neza. Aha ngo byakubwira muri make imigwi y'ibyiyumviro abenegihugu bagiye bashikiriza.
Mushinga na hele, onse ngenda kumana mwebwe ivyashikirijwe muri iyo raporo ya CNDI bigamije guhuza abarundi ku gwego rw'igihugu byo mubivuga ku iki murabishigikiye ko ibiganiro bibi arusha bisa n'ibiriko birarandira muzohava mwifatanya n'abari mu gihugu n'ibiriko byashikirizwa muri raporo mubivuga ku iki
igihe cy'abitwe cy'amenye urumva cy'abitwe cy'amenye twamenye yari umuzi yari ko bategura ingene barazosirikira leta n'umuganga CNDD bazogenda kuganira bari kwarundi ibyo bazojana mu biganiro urumva rero dufite intwari tubwira niti yabo urumva ko avuze ko bari ko baganira ibyo kudusa n'ibyashingiro bari ko bigisha abanyagihugu kubavuga uko hari amateka amwe busubiramo ariko nagomba icyemeye mubwira ntakire kubeshyira abanyagihugu abanyagihugu ntibigeze babazwa niba yewe ry'ibyashingiro niba yewe ry'ibyashingiro abanyagihugu ntibigeze babazwa ingene abanyagihugu babazwa ukamenya icyo biyumvira yanditse mu ngingo y'indwi y'ibyo byashingiro niyo ashaka niyo muri ariyo hafi yiwe aritake ayisome asobanure ko ubwigenge bw'abanyagihugu ngene babushyikiriza babicisha muri referendumu yaziraba cyangwa bakabicisha muri amashingamateka na ngengamateka ibyo byarabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nabo barabahakanira ati ibyirizashingiro byubatse mu masezerano y'arusha ntibishobora gusubirwamo niyo baca bahandikiriza urabona iyo batugejeje iyo ngingo yewe mu gace ka kandi cyangwa ikavuga ati nta gice na kimwe cy'abanyagihugu mu gitangaza bavuga ati okire pati di peke okire endi di di ne peke sa la tribu y'ibihugu nta gice rero nabo nta gice na kimwe cy'abanyagihugu cyangwa umuntu wari wari umukuru w'igihugu ashobora gusubira abanyagihugu bidaciye muri izo nzira zibiri zitagira bitaro ibyo rero ariko aravuga byo muri raporo cyenda gishwanye nabyo tuzi yari ibyo bari kubarondera bagiye bajyana mu biganiro
reka duhe akanya kino ni ikiganiro cy'ijambo abanyabanye biradijwe ijya Amerika nabo nyene baterere bagira icyo bavuze kuri kino kiganiro cerekeye umugambi wo guhuza abarundi mushinga nahe nahiraje na munye turabagaruka ko kuri ivyo mushinga nahe Leoncing ndakumana shikirije bijanye nuko abanyagihugu bashobora kuba badashikiriza ivyumviro vyabo ku buryo bukwiye tuje ku murongo duhere kuri ciza uratwumva kibazo canke ciyumvira
ndabumva no kuvugana gira mbaze umutamare wonse ibiganiro byarahe bihagaze yabyahagaze mugihe gukora iki mu minsi iri imbere iza ati nta kuntu mwo kwitegura amatora yo akurikiye kubona ibi bya Daniel Kenzi bya bamaze kubishobora ajya bahetse
urakoze ciza reka tujibandanye ku murongo twakire na abo mukiza ikibazo cyangwa icyumviro
bo naguma mere gucyumviro mu bisanzwe umuhuza nibyo bisa n'ibyamunaniye guhuza abarundi ero kuba atashitse ku ntego yari yihaye muri uku kwezi kwa gatandatu n'ukuri yewe ndabibonamo intuzenya kudashaka kuko haragera igihe yogoze ku bibazo hatategura imibonano iyo mibonano barindiriye n'ivamo ikabura ahubwo je mbere ndabona yuko umenga yoraba agasigura umwaka wose kumbere woboyeze baramuhaye amabanga amafaranga yoba yarahembwe simbona ikintu nyamukuru kabisa yoba yarashyitseho ayo mahembe rero nk'akabazo ni ukwibariza abawe banyakubahwa mwatumiye nihenze kumbure baranyishirira hamwe umwe ku giti cyiwe umenga leta yarigeze gutegura integuro yo guhindura ibyiza shingiro muri 2013 umenga na 12 gutyo nihenze icyo gihe barabuze ijwi rimwe kugira ibyiza shingiro rihinduke icyo gihe mbere ryaburijwemo n'umushingamateka umenga nihenze wo muri iprona niba atagiye mbere mbega ibyo bintu byo kurihindura byo ari byo biri imbere cyane nke twari twifuza yuko nyine hoba ihinduka mu bijyanye n'intwaro cyabure ibijyanye no gutegura amatora cyane cyane kuko biragaragara ikintu cyiza n'injyane mu gihugu haba muri opozisiyo cyangwa muri guverinoma ni ukubwira amatora asanzwe ategurwa mu gihugu ubundi bwo yaba umugwi wigenga se ni ukuri wakora wajyaho wisunze abantu bose donge no kuvuga opozisiyo na guverinoma bakaba bahurije ku bantu bajya mu uwo mugwi umushikiranganda ajwe rw'imigambwe agaha uburenganzira abajya ku rubuga bagakora bisanzuwe ibyo bintu bibiri n'uko bihamwe bo bikemura ndabona injyana mu Burundi z'amatora je atakindi kintu cyitwazo cyugaruka kumbure baraza kugira icyo bayivuzeho
murakoze cyane reka duhere ku kibazo cya ciza yari yabajije umushinga nta Helonce ngenda ku mana cerekeye icyo mugiye gukora ubuko yarusha asana hatabaye amasezerano nk'uko byategekanijwe arongera nabazani cerekeye amatora yimirije muzoyitaba mu 2020 muriko murayitegurira
Mwesho mbaliwe wanje ko ibiganiro byahagaze irafite ingorane ibiganiro hano hari ingorane kigo bwa mbere abarundi tuganira twaganiriye kenshi kandi twarugira kuza turatora umuti nuko gusa umuti wagora gushyira mu ngiro n'ubu rero ibiganiro bizobandanya nta mvuza yigeze avuga ko yahagaze narituumba nabumbirije niyo mushyaga n'inzara hagati mu gihugu narabumbirije yavuze ati ahubwo yuraba hageze kujya garikire mu bindi urumva ko basabwa ko ibiganiro byahagaze nomeno ibiganiro ubusi ibiganiro byahagaze mu Burundi ubuhagaritse amasezerano y'Arusha ubuhagaritse ibyinzi ya shingiro kuko uko byubatse bitegerezwa kwama turiko turaganira mu gihe cyose Burundi buzoba buriho mu gihe cyose abarundi bazoba bariho nta yindi nzira twatoye atari ukubona turiko turaganira iyindi nzira niyo kujyana twebwe zanyepicane ndayo twatoye ubutoyica rero akavuga ati nta biganiro bikibaho mu Burundi nta biganiro nira kiganira ubundi hagiye atoye hagiye atoye ingira z'ingwano kuri ngizo batiri kumwe agiye byifashe rero ibiganiro biracabandanya ibyahagaze mu gihe tugiye gukora iki tugiye kurangarira dusaba kugira ngo ibyo biganiro bikomeze birangire abarundi tuje mu bindi gukora ibindi byo guteza imbere igihugu byo kubaka igihugu cy'iteka byo gusubiza hamwe tubane neza mu budasa bwacu nta mwana yagukanira gukira inyama mwana n'ikimeno uburundi butubere umubyeyi budukingire twese natwe tubugwanire tubukingire icyo ni ikibazo cy'amatora uko ibintu byifashe ubu bishobora gutegura amatora kuko udafite ibihoho nta jambo ugira udafite gerenade nta jambo ugira
none bisigura ko habitegerezwa mushinga ntahe Leonce Ngendakumana uvuze uti ata grenade mushinga ntahe
yezayo matera yategura ko tuzashobora kujya kurura
none mushinga ntahe Ngendakumana mushinga mushinga ntahe Ngendakumana muravuze ikintu gihambaye cerekeye ukugira ibigwanisho mushinga ntahe Ngendakumana ntabaciriyemwe muravuze ikintu cerekeye ukugira ibigwanisho mbere yo kujya mu matora niyo namba ntavyumvise neza
najambugira naye matora nijambo uragenda gafite inzira igambi ugishikiriza yo ahantu umuntu adashobora gushyira ku izina soka tayende yagire gute
ni ukuvuga ko mutazokwitaba amatora
turaririmba ibyo kuza bunze rikava mu nzira ku buryo twokwitegurira ayo matora neza kuko nta yindi nzira ibaho mu Burundi yo gushyikira ubutegetsi gutwara neza no kuvuga ko atari amatora
yego murakoze cyane reka duha akanya n'umushinga ntahe Terence Ntahiraja ku bibazo babajije hari umukiza yabajije kubijanye ni ingingo zo guhindura ibwirizwa shingiro mu mushikiriza ibyo bavyashikirijwe mu biganiro bihuza abarundi ku rwego rw'igihugu bijanye nibwirizwa shingiro canke kuri hindura
nagomba ubwa mbere kwibutsa ariko baratwumviriza yuko ijambo ryose yavuze ngo turi kwishyira abanyagihugu ahubwo nareke kubagaya kuko abanyagihugu nibo bene ijambo muri demokarasi ingorane dufite abanyapolitiki b'ubu bagomba kuvuga ijambo abanyagihugu baritware mu banyamahanga abanyagihugu bagira ijambo kugira ngo bapfundike ibintu by'amagaburo nyama iyarusha bace baza gutwara abanyagihugu ku gikenye ibyo ntibigikunda kuko amatwi ya kera ntagihe mu rutaro abanyagihugu nibo bafite ijambo hanyuma rero kubyerekeye ibyo cyane ntishobora guhinduka nareke guhera ariko batwumviriza ugura ibyo bashingiye mu Burundi uhere ku ibyo yagiye amajana 273 ugeze ku amajana 3 riratomora neza ririyuguruye ingene ishobora guhinduka umwanya wawe wose ingingo y'amajana 273 ivuga yuko umuntu ku gihugu afite uburenganzira bwo kubaza leta yiwe kugira ngo ishobore guhinyanyirwa cyane naho inama ishobora guhinduka amateka zirashobora gufata imyo kuri ibyo bya bitanu zika saba yuko bihinduka iyo ngingo ya mbere hanyuma ikindi ni uko ingingo y'amajana 279 iratomora gusa yuko ihinyanirwa ryose ryoba yuko itokora ku bibazo bimwe bimwe bijyanye no kunywandisha abarundi abantu n'umutekano nk'uno guhakora ibintu by'ibiza shingiro by'ingere basezeranye amasezerano y'Arusha by'ingizwa mu by'ibiza shingiro nta kongwa ko ingere bagabe ubutegetsi inzego z'umutekano n'abandi nareka ko guhenda bene gihugu kuwe yavuze ati bihinyanyurwa nagenda mwibutse yuko ku bantu bayitabye ibiganiro ngaha no guhakarira abantu barenga ibihumbi ndwi basa kuri ibyo bita kubasarukiye abandi abashika abarenga ibihumbi ndwi bashoboye gusaba yuko ryohinyanyurwa hanyuma abarenga gato ibihumbi bibiri nabo bakavuga bati ryogumuko batirofuma habe ibiringo bamwe bavuga ibiringo by'imyaka ine abandi bavuga ibiringo by'imyaka cumi abandi by'imyaka arwi biri mu gitabo cyateguwe ni raporo aha rero ukaba uziko muri demokarasi ni ukuvuga yuko icyo abenegihugu benshi basabye nicyo gitegerezwa kubahirizwa
cyari ikiganiro ku biganiro bihuza Abarundi abo mwumvaga ni Vice Perezida w'Umugambwe Sahwanya Frodebure Wonse Ngenda Kumana hamwe n'umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu ni muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi. Aha rero akaba ariho dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Mwari kumwe ku buhanga bw'ibyuma na Engineer Skip Charles afatanije na Fatuma Karara Arimasi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.